kuvanira radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka 28 ari mu gisirikare cy'igihugu cye, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida wa Uganda, yatangaje kuri wa mbere ko asezeye ku gisirikare. Agiye he? Murabivugaho iki? Ni muri aya makuru. Mu Rwanda abatanga buhamya bagera kuri 2026 bashinjura Wenceslas Twagirayezu uregwa ibyaha bya genocide, barifuza kuzatangira ubuhamya bwabo mu karere ka Rubavu. Umunyamategeko wunganira uregwa arasaba urukiko guha agaciro icyo cyifuzo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Kavimvira barasaba ko bahabwa umutekano cyangwa se bagasubizwa mu gihugu cyabo.
Kuko nta rupfuruta kijya twahunze n'ubu nawo tutogisigira n'ubu kiracyari ahandi umwe tutahe tureke kuguma dufatwa bunyamaso.
Umwe mu mpunzi witabiriye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Uvira ku munsi mpuzamahanga wo kuzirikana uburenganzira bw'abagore. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa rya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga rya mpino ku isi mwateguriye kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyezi Bigirimana. Aloyezi, wiriweho?
Mwiriwe neza Veniste. Turiyahera hano muri Amerika. Leta z'ubumwe za Amerika yarafashe ingingo yo kudazosubira kugura ibitoro na gaze mu Burusiya. Perezida Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko iyi ngingo izoshyira hasi ingufu z'igisirikare cy'Uburusiya mu gihe kibandanya ibitero kuri Ukraine. Iyi ngingo iyongereye ku rundi rukurikirane rw'ibihano byaciye mu mategeko ya Perezida agamije gutururuza Perezida Vladimir Putin. Muri iyi ngingo, umunyamerika wese azoshinga imitahe mu gisata cy'amasoko ntanganguvu mu Burusiya na wanyene azofatirwa ibihano na Amerika. Mu mwaka uheze, Leta z'Ubumwe za Amerika yaranguye utugunguru tw'ibitoro hafi 170 ku munsi, mu gihe Uburaya bwagurira Uburusiya utugunguru tungana 4.5 million buri munsi. Ibihugu bihurikiye mu kigo mpuzamakungu kigenzura iby'amasoko ntanganguvu byaremeranije kuzoza biratanga utugunguru tungana 60 million mu bitoro bifise mu bubiko kugira ntibasubire gushorera Uburusiya babuhane kubera intambara muri Ukraine. Perezida Biden yama ashimika ko ata mugamba afise wo kurungika abasirikare ba Amerika muri Ukraine, ariko akavuga ko ibi bihano bikomeye cyane kandi bizoshira hasi Perezida Putin. Kuri iyi ntambara nyine, Uburusiya bwatangaje ko buhagarika kugwana muri Ukraine kuri wa gatatu kugira haboneke umuhora w'abasivile bahunga. Ibigo bitororokanya amakuru by'Uburusiya byatangaje ko ibi byemejwe n'umugwi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu Burusiya ujejwe kuganira na Ukraine kuri iki kibazo cy'impunzi. Umugwi wa mbere w'abasivile watanguye guhunga ejo kuwa kabiri mu gitondo, cyane cyane abavuye mu gisagara cya Sumi. Abandi bahunze n'ababa hanze y'umugwa mukuru Kiev, ariko abagerageje guhunga igisagara cya Mariupol kirimwo ikivuko ntibyabakundiye mu minsi iheze, aho Ukraine n'Uburusiya bagirizanya kutaborohereza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abamaze guhunga intambara bageze ku 2 million. Polonye yonyene imaze kwakira 1.2 million by'impunzi. Tuve ku makuru y'intambara muri Ukraine, dusimbire muri Pakistani. Aha abategetsi b'icyo gihugu bavuze ejo kuwa kabiri ko abantu bashika 5 mu bajejwe umutekano bishwe n'abarenga 30 barakomereka. Ni gihe umwiyahuzi yiyambariye ko ibombe yayituritsa ku modokari zarimwo abategetsi mu bumanuko bushira uburengero bw'intara ya Baluchistan. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu waremanze icyo gitero cyabaye ku munsi wa kabiri ejo mu gisagara cya Sibi. Ni gitero cy'umwiyahuzi kigize kabiri gikozwe n'uwo muhari w'iterabwoba mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe gusa. Mumakuru kuri COVID-19 igihugu cha Hong Kong kiri mu bihugu bibangamiwe cyane n'umugera wa COVID-19 muri iki gihe abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko ico gihugu kigeze mu bihe bitoroshe aho ubwoko bwa corona bwiswe Omicron buriko burakwirakwira mu bantu ku muvuduko munini ibi byatumye abategetsi bafata ingingo zikomeye zirimo gushira ingufu cyane mu gupima abanyagihugu ni mu gihe mu bihugu bitari bike ku isi iki kiza gisa n'igitanguye kwibagiranwa aho ingingo zikomeye zari zarafashwe ziriko zirakugwaho buhoro buhoro kuri wa kabiri ejo habonetse abantu bashika 28,770 banduye muri Hong Kong Kumugabane wa Afrika abantu bitwaje inkoho barisha abantu bashika 57 bo mu migwi y'abanyagihugu bahisemo kwicungerera umutekano ni mu migwano yabahuje mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria Perezida Muhammadu Buhari yaraneguye yivuye inyuma yicwa ryabo bantu bishwe nabo abanyagihugu bakunze kwita abasuma bica bakiba abanyagihugu mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria Perezida Buhari yarongeye kwemerera abanyanigeria kwazokora ibishoboka byose kugira arangize ubu bwicanyi
urakoze Aloyize Bigirimana mukomeje kumva radio ijwi ry'America umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioacu.com no ku mbuga za YouTube Instagram na Facebook adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya America. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nyuma y'imyaka 28 ari mu gisirikare cy'igihugu cye umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yatangaje kuri wa mbere ko asezeye ku gisirikare mwe mu babikurikiranira hafi baravuga ko Muhoozi Kainerugaba ufite imyaka 47 ashobora kuba agiye kwitegura kwinjira bisesuye muri politiki inkurirambuye Diane Nini Nahazwe
Mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yanditse ati "Inyuma y'imyaka 28 ndi muntu wazangabo zisumba ubutwari n'ubuhizi izindi zose zo ku isi ndanezerejwe no kubamenyesha ko ntanguye akaruhuko k'abakambwe. Jewe n'abagenzi banje twashitse kuri vyinshi. Urukundo n'icubahiro nivyo vyonyene fitiye abapfasoni n'abashinga ntahe bitangira umunsi kuyundi Uganda mu byiza bakora." Ubutumwa bw'umuhungu kwa president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bwakurikiwe n'ibibazo byinshi by'abakurikira makuru yo ku mbuga ngurukana bumenyi aho benshi bagi bavuga ko akukurutse mu ntumbero yo kwitegura ngo azusubirire se wiwe Museveni w'imyaka 77 akaba amaze imyaka 36 ategeka Uganda Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba akukurutse mu gisirikare cha Uganda afise imyaka 47 y'amavuko gusa aha amategeko agenga igisirikare cha Uganda akabatomora ko umusoda wese afise ipete ryo kuva ku musulieutenant kugera ku mujeneral aramutse avyipfuza afise uburenganzira bwo gusaba kuja mu karuhuko k'ivya gisirikare inyuma y'imyaka 14 y'akazi Lieutenant General Muhoozi ntiyatangaje igituma ahagaritse amabanga yiwe ya gisirikare kade ningingo ariko atangaje inyuma y'imisi amaze aboneka ku rubuga rwa Twitter yandika ubutumwa abasesanguzi bemeza ko burimwo ugutegura inzira n'ubuzima bwa politike biba yimirije gutangura muri ubwo butumwa harimwo ubwo yandika yerekana ko ashigikiye president w'u Rwanda yita my uncle no kuvuga madume canke data wacu mu Kirundi Mutuma bwa hagufi harimo nkubwo yanditse agabisha uwo wese yohirahira akagirira nabi president w'u Rwanda Paul Kagame agira ati abagwanya anko wanje bo kwitonda. Mubundi yanditse no munsi amasahane imbere yuko atangaza ibyo gukukuruka kwiwe mu gisirikare cha Uganda yanditse ati afande Kagame ni intwari. Lieutenant General Muhozi kugera inosaha yari umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka muri Uganda akukurutse inyuma yaho mu mpera z'ukwezi kwa mbere akoze urugendo rw'umunsi umwe mu Rwanda. Muri urwo rugendo yabonanye na president w'ico gihugu Paul Kagame baganira ku mubano wa Uganda n'u Rwanda haize imyaka itandatu uri mu icuka kibi. Yaheruka kandi kuja kuraba president wa Kenya yongera yakira na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo muri Uganda. Kugera ino saha ntaco igisirikare ca Uganda kiratangaza ku vyo gukukuruka kwa Lieutenant General Muhozi Kanyerugaba. Nta nico kandi Muhozi ubwiwe aratangaza ku bimuvugwa ko yoba akukurutse kugira ngo yitegurire kuzohava asubira se wiwe umu president wa mbere amaze imyaka myinshi ku butegetsi mu karere ka Afrika y'Ubuseruko.
Urakoze Diane ni Nina Hazwi. Muri benshi mwatanze ibitekerezo byanyu kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika. Desire Nsengiyumva Kadafi ati abaperezida bo muri Afrika turabazi iyo bamaze gufata igihugu bahita bakigira akarima k'umuryango wabo ati nta kundi Museveni aritegura kugiha umuhungu we. Fleisha bari kukiye yanditse agira ati twavuga ko hari kihishe inyuma ati kuko umusoda ntava mu gisoda igihe cyo kujya mu zabukuru kitaragera. Inkuru kuri Lieutenant General Muhozi Kanyerugaba iri ku rubuga rwacu rwa internet w'ishatu akademi radio yacu VOA akademi kama no kuri Facebook VOA radio yacu.
Washington Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda umunyamategeko wunganira Wenceslas Twagirayezu ushinjwa ibyaha bya genocide yasabye urukiko rw'agaciro ibyifuzo by'abatangabuhamya bagera kuri 26 bashinja ururegwa barifuza kuzatangira ubuhamya bwabo mu karere ka Rubavu ku Gisenyi. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iby'iterabwoba rwavuze ko rugiye gusuzuma ibyifuzo bya ngo dukazabifataho umwanzuro mu cyumwe bigitaha. Eric bagira ubusa.
Ubu busabe bw'abashinjura bwana Wenceslas Twagirayezu umunyamategeko umwunganira Brice Bikotwa yabugejeje ku mucamanza nyuma yo gutanga raporo ikubiyemo ibyo yakuye mu iperereza ry'inyongera ku batanga buhamya. Raporo yikoze ku batanga buhamya baturuka mu nkengero z'umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikotwa yabwiye urukiko ko iperereza yari koze mu minsi itatu mu kwezi kwa kabiri y'umwaka. Yavuze ko ibikubiye muri iyo raporo ye birebo yunganira by'abanyuze. Umunyamategeko Bikotwa yabwiye urukiko ko abatanga buhamya bashinjura bifuza kuzatangira ubuhamya bwabo mu karere ka Rubavu ku Gisenyi. Avuga ko ari bwo buryo bwa borohera. Yavuze ko bitabaye ibyo abashinjura Twagirayezu basaba ubushobozi kubijyanye n'ingendo, amafunguro, amacumbi, ikiguzi cy'ibyangombwa byo kwambuka umupaka ku bazaturuka i Kongo ndetse n'ikiguzi cyo kwipimisha COVID-19. Abatanga buhamya bose uko ari 26 bagabanije mu byiciro bibiri kandi bari ku masita atandukanye. Abo muri Kongo ni 13 nabo mu Rwanda 13. Umunyamategeko Bikotwa yavuze ko muri Kongo hari amasita 4 abarizwa abatanga buhamya bashinjura yunganira. Hari abavigoma Ruhanga, Kanyanja na Kibati. Bose umwunganizi wa Twagirayezu yagerageje kubaha amazina y'amahimbano mu gihe hataramenyekana abifuza gutangira ubuhamya bwabo mu ruhame n'abashobora kuzabutangira mu muhezo. Bagende bagaragaza uko bazi Twagirayezu n'uko bamenyanye nawe ku matariki ubushinjacyaha bumukekera yakoreyeho ibyaha. Nk'uwahawe izina rya MK yemeza ko yakoraga mu biro bikuru by'itorero ry'Ababatista igoma kandi ko Twagirayezu yahabaye mu gihe cya genocide. Bikotwa akomeza gukeka ko bishoboka ko mu batanga buhamya yahuye nabo haba hazabonekamo abifuza kurindirwa umutekano kuko ari ubwa mbere bagiye gutangira ubuhamya bwabo mu nkiko zo mu Rwanda. Agasaba urukiko kwitega iyo ngingo. Kubatanga buhamya bari ku butaka bw'u Rwanda, umunyamategeko Bikotwa avuga ko baherereye ku masita 7 bose bari mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu ku Gisenyi. Nko kuri site ya Mugendo ubushinjacyaha buregaho Twagirayezu ibyaha bya genocide, umutanga buhamya wahawe izina rya UC Bikotwa avuga ko yabaye muri kaminuza ya Mugende mbere ya genocide, mu gihe cya genocide na nyuma yaho. Bikotwa avuga ko umutanga buhamya wabo yanakoze Mudende. Yashimangiye ko ari umutanga buhamya udasanzwe kuko yashyizwe ku rutonde rw'abarinzi b'igihango mu murenge wa Mudende, bityo ko azi neza abantu bose bagize uruhare mu byabereye Mudende. Hari kandi ndi site yo kuri Kiliziya Gatolika ya Busasamana ubushinjacyaha buregaho twagerageza ibyaha bya genocide yo mu 1994. Maître Biko twavuga ko umutanga buhamya DNA ruzashinjura uregwa yemeza ko yasengeraga kuri iyo Kiliziya mbere ya genocide mu gihe cya genocide no kugeza amagingo yacyasengera. Avuga ko ibyahabereye byose abizi akanamenya neza uregwa n'umuryango we. Avuga ko twagerageza genocide yabaye yaragiye kwiga muri Congo mbere ya 90 atarongera kumubona uretse kumva ko ari mu nkiko abura n'ibyaha bya genocide. Nicyo kimwe n'abamushinjura bo kuri site yiswe Commune Rouge kubera amahano y'ubwicanyi yahabereye. Hari abatanga buhamya umunyamategeko Biko twa yakunze kwirinda kuvuga ibibaranga yanga ko bahita bamenyekana kandi igihe cyo kubumva kitaragera. Abarukiko n'ubushinjacyaha nibo bazi imyirondoro yabo kuko bari muri dosiye. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwasuzuma abo batanga buhamya byazaba ngombwa rukabagabanya kuko hari abagenda bagaruka ku masite atandukanye abo biganjemo abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urukiko rwemeje ko buri ruhande ruzatanga imyanzuro ya nyuma ku batanga buhamya rumaze kumva ubuhamya bwabo. Mu rwego rwo kwihutisha urubanza kandi umucamanza ukuri inteko Anisha yategetse ku bwanditsi bw'urukiko bukusanya imyirondoro y'abashinjura hakazamenyekana abafite impungenge rukazabumva bitarenze mu kwezi gutaha. Aho ruzabumvira n'itariki ruzabumviraho ruzabitangaza mu cyumweru gitaha. Bwana Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 54 y'amavuko akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ni naho ubushinjacyaha bumurega ibyaha umukekaho. Buramurega ibyaha byo kwica nk'icyaha cya genocide no kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Ibyaha arabihakana akavuga ko byabaye ataba mu gihugu. N'umunyarwanda wa kabiri nyuma ya Bwana Emmanuel Mbarushimana boherejwe n'igihugu cya Denmark kubaranira mu Rwanda. Urubanza ruzakomeza ku itariki ya 11 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubageza aho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022.
Mu mikino ya Basketball Africa League bera muri Senegal ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda irakina umukino wayo wa kabiri guhera isamoya n'igice ku isaha yo mu Rwanda. No mu Burundi irahura na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea. Mukomeje kumva na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abagore babarirwa mu bihumbi bo mu mujyi wa Uvira bizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku burenganzira bw'abagore basabira amahoro. Abagore batuye mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga bugarijwe n'ibibazo by'intambara. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Kimwe n'abandi bagore batuye hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abagore b'ingeri zitandukanye batuye mu mujyi wa Uvira bizihije umunsi mukuru w'umugore, aho bari bateraniye kuri meri y'uyu mujyi binyuze mu ndirimbo, imivugo, ikinamico ndetse n'amagambo abagore bagiye bafata. Bagarutse ku kibazo cy'umutekano muke wibasira abagore bari mu turere turimo intambara twa Fizi, Uvira na Mwenga. Malimi Tilaponga ni umuyobozi uhagarariye abagore muri Uvira, avuga yuko uyu munsi atari umunsi wo kwishima ngo abagore banywe inzoga, ahubwo ko ari umunsi wo gutekereza ku mutekano w'abandi bagore bugarijwe n'ibibazo by'intambara. Yagize ati: umutekano si mwiza w'abagore. Hari abagore bahunze bava Minembwe, abandi bahunga bava Bijombo, aho bari bose babayeho nabi. Yavuze ko badafite aho barara heza, barara hasi, kandi ko badafite ibyo bagaburira abana. Yagaragaje ko iyo habaye intambara abagore aribo bapfa, abandi bagapfakara. Ibibazo by'umutekano muke byagarutsweho muri uyu munsi mukuru w'umugore bishimangirwa nanone na zimwe mu mpunzi z'Abarundi zaje kwizihiza uyu munsi mukuru zivuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavivira.
Atembera mu ibarabara sana byangombwa batana byangombwa rwahangwa abanyene ngo nibo bariko barifasha abanyarwanda ngo kurwana hariya haruguru. kubivyo nyene abarefuje muri no misi mutekano vrema ni mukibazo mu nkambi vrema mutekano ntimuke bipfanye n'imigwani rikiraba muri iyi pole
umunsi mukuru usanze tumeze neza ariko ikibazo dufise nicyuko turiko turataka ati nibaducure tureke kukuma duhonyangwa twitwa impunzi tugende mu gihugu cy'amavukiro kuko nta urupfu rutari kirya twahunze n'ubu nawe tuzogisigira n'ubu kiracyari ahantu umwe dutahe tureke kukuma dufatwa bunyamaswa.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato wari witabiriye ibirori by'umunsi mukuru mpuzamahanga w'umugore yasabye abagore kwitandukanya n'ivangura rishingiye ku moko rimaze gufata intera ikomeye muri Uvira. Usibye ubutumwa bw'amahoro bwagiye bugarukwaho muri ibi birori, hanatanzwe n'ubutumwa bwo kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwatanzwe n'inzego zirimo iza seri n'abashinzwe ibidukikije bagiye bakangurira abagore gutera ibiti. Uvira Sengabo ku bwaradijwe igihe Amerika Uvira mutara kivuye
tukivuga kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage 18 bishwe n'abantu bitwaje intwaro mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'icyo gihugu bishwe n'abarwanyi b'umutwe witwara gisirikari witwa Codeco, Cooperative pour le Développement du Congo, nkuko tubikesha ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa. Igitero cyabaye kuri Kiliziya Gatolika Paruwasi yitwa Kilo icumbikiye abavanywe mu byabo n'ubwicanyi bagera ku 1000. Abasirikare ba leta batabaye basanga 12 muri bo barangije kwicwa hafi yaho Codeco yishe abandi baturage batandatu. Codeco ivuga ko ibereho kurengera ubwoko bw'abalendu, yemeza ko bahohoterwa n'ingabo z'igihugu na mbwoko bw'abahema. Tugaruke ku burenganzira bw'abagore, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Regine Chirondeye umurundi kazi ukora ubushakashatsi ku burenganzira bw'abagore, atangira mubwira ibibangamira ubwo burenganzira.
Intambamye nguruguru ziva kuho uherereye, intambamye nyamukuru zikunda kuba ku mico ituma abakenyezi batabyumva vuga ibibabako, bakibaza ngo nuko nosubira mu ryajambo bavuga ngo niko zubako, bakibaza ko ariko byamye na hambere naho hambere hose kandi ariko teza kumenya. Ni ukuvuga biragoye kurwanira umuntu wenyine atiyumva ko ukeneye kumurwanira.
Muriko muvuga ko mu ntambamyi harimo ivyereke mico hoba hariho nk'abafasoni bumva ko hadakwiye kuba uwungane, ivyo nivyo muriko muravuga?
Ego me hariho abakenyezi rimwe rimwe bafashwa n'amashengero, bagafashwa n'abarafise nabo ico bita lobby, barafise abantu babafasha kugira ngo bagumaho bari bafashitwe cyane cyane n'amasengero. Nyuma icya kabiri gikunda gusubiza inyuma bituma bidatera imbere cyane n'amapolitike atuma ritera imbere, n'amapolitike atuma ritera inyuma. Ni uguha akarorero koroshe raba ibyabaye muri Afghanistan, nta utazi ko abaganga ba mbere bava mu misi ya kera bava Afghanistan, abaganga abantu bize amasiyanse, ibintu bikomeye cyane, ibyigwa bikomeye cyane by'abakenyezi uyu munsi bakaba bakwiye mu ishuri. Nicyo kituma nakubwira ko intambwe iraje imbere ariko irashobora gusubira inyuma politiki ibishaka, bituma mpamagaza bose babiri kugira ngo nta n'umwe ashobora kimwe adafashijwe n'uwundi. Hanyuma hagati y'abo babiri hariho umukono uvuga twebwe twese turwanira agateka kazi na muntu, dutegerezwa kwanitsa ko turi kumwe kugira ngo kabagure abo bantu ari abo bakenyezi n'ayo mapolitiki. Nukuga twe tuguma hagati tukamiza ko ntawakuye guharika abyiyumviriye, umutegetsi abyiyumviriye cyangwa umukenyezi yabyiyumviriye, byatumwe n'abantu bari hagati abo batwebwe abakenyezi bakomeye bafashijwe n'abagabo bamwe bamwe nibo bakuye ibyo kwakana kurongora abagore benshi, nibo bakuye n'ibindi byinshi urabona ibintu biko birabubu.
Reka tugarutse ukindi kibazo nkoramutima, hari amakuru yatangajwe mu minsi iheze avuga cyane cyane ukuntu abafasoni babandanya gukubagurwa, babandanya gufatwa ku nguvu, aho navuga cyane cyane abafasoni bari mu makambi impunzi. Mwavuze ikibazo gihambaye cyo guharika, n'icyo kibazo cyaravuzwe cyane rwose mu Burundi, ikintu akamumotera abantu bose bari inyuma y'ayo mabi akorerwa abafasoni ni nk'akahe?
Reka nabyite amabi akorerwa abakenyezi ni menshi cyane, ntawo yadondagura ngo yaheze. Harimo ibyo byo gukubagurwa, igituma mvuga ntawe yadondagura ngo ayaheze ahubwo uwo yavuga hamwe bakenyezi twese twahaguruka tukabivuga ntawuza aho byoshika n'igituma tavyo muzi mwebwe bamenyesha makuru nuko abakenyezi atavyo tuvuga ibiba birarenze ibyo tumuzi kubera abakenyezi barinumiye n'ibibazo bitegerezwa guhagurukirwa icyo kibazo cyane cyane n'ubutegetsi igituma nabikubwiye nuko ahantu hose byaheze byahejejwe n'inkoni ndende ikubiswe ababikoze ahantu hose nabisubiramwo byakijwe n'inkoni ndende ndaguha akaroro ngaha muri Canada hako ukubita umugore muri iki gihugu wo kwiba abandi amahera bimwe bitaburakaje ukagenda n'inkovu ukagenda kwiba amahera muri banki ufunga imyaka mike gusumba imyaka ukubita ufata ku nguvu umugore mu gihe rero i Burundi atambonye iriho ntibisoreka ari ngaho ari mu makambi y'impunzi ari hehe inkoni ndende nico kintu kizokura ubwo bugaba muri abo bantu nk'umwigisha afashe ku nguvu umunyeshuri muri iki gihugu ntazopfa asubiye mu ishure na rimwe baramwaka icyo bita uruhusha rwo kwigisha
amajambo make cyane rwose akabamotera abantu bose bakora ayo mabi
abakora ayo mabi n'abagwayi baragwayi nibagende kwa muganga bipfutse nta kindi noronka mvuga kuri bo
Regine Kirondeye murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio Ijwi ry'Amerika
urakoze cyane kuri kumwe
mu kiganiro cyihariye Ijwi ry'Amerika yagiranye na Karine Kaneza na Tulia ushinzwe ubuvugizi mu ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch araganira na mugenzi wacu Diane Ninahazwe ku bibazo bitandukanye birimo uko uburenganzira bwa kiremwamuntu bwifashe muri Afurika y'Uburasirazuba n'ibibazo by'ihirikwa ry'ubutegetsi mu karere ka Sahel ikiganiro kuri video kuri Facebook VO Radio yacu uburinganire hagati y'abagore n'abagabo ku isi president wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden arifuza kubiteza imbere yasabye inama nshingamateka kongre amadolari miliyari 2 na miliyoni 600 yo gushyigikira iyo gahunda Thomas Kamirindi
President Biden yatangaje uyu mugambi we ku munsi mpuzamahanga wahariwe abagore yasobanuye ko uburinganire ari inkingi ikomeye y'ibikorwa biteza imbere ibihugu umudendezo n'umutekano wabyo amadolari miliyari 2 na miliyoni 600 President Biden asaba Congress nayo ateganya gukoresha mu mwaka w'ingengo y'imari w'ibihumbi 2023 uzatangira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 k'uyu mwaka w'ibihumbi 2022 arenze inshuro ebyiri kurusha ayo muri uyu mwaka angana na miliyari imwe na miliyoni 200 kuri uyu munsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori umufasha wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Jill Biden yashyize ahagaragara video yo gushima abagore b'isi yose bafite ubutwari bwo gukoresha ijwi ryabo batitaye ku ngaruka zishobora kubabaho muri urwo rwego yabwiye abagore bo muri Ukraine ati bavandimwe bacu murimo mu rwandiro rw'ubwigenge bw'igihugu cyanyu n'ubuzima bw'imiryango yanyu twifatanyije namwe naho ku bagore bo mu Burusiya ati bavandimwe bacu muri mu myigaragambyo mwamagana intambara mutitaye ku bishobora kubabaho ubutwari bwanyu turaburuzi naho ku bagore b'isi yose Jill Biden aragira ati mwebwe mpirimbanyi muharanira ubutabera n'impindura batwara turabashimira ko mutwubakira isi nziza y'ejo hazaza
urakoze Thomas Kamirindi nongera ko president Paul Kagame w'u Rwanda uyobora igihugu abagore bari ku kigero cya 61% mu nteko nshinga amategeko na 50% muri gouvernement yatangaje ko kubahiriza hamwe ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo bidakorwa ku bw'impuhwe ahubwo ari uburenganzira bw'abagore ni hano turangirije aya makuru hamwe na mukubiri baro wafashije kuyabagezaho tubifurije twembi umunsi mwiza dukomeje kandi gahunda yo gukigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'uyu munsi wishyize kera yambara inkanda y'inka yamwicaga umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana